uyu munsi ni umunsi wahariwe agateka k'abakenyezi. Mbega agateka k'abakenyezi aho tugeze ubu, cyane cyane mu gihugu iwacu kageze hehe? Ubivuga ko iki tubona aho ubwo buki kugira ngo ijye imbere gusumba.
Iyi ntambwe mubona ko gateka gashyitse ko ni iyihe, cyane cyane turavye ivyerekeye ubunganyi hagati y'abafasoni n'abagabo?
Intambwe yarabaye, intambwe yarabaye yitwa kana duhereye nko kuri independansi y'Uburundi, tukaraba ingene ibintu byari bimeze, tukabona ingene bimeze uyu munsi. Turabona neza n'ukuri ko hamaze kuba intambwe, naho tutarashika aho dushaka hose. Hari n'icyakoretse, byarabonetse ko abakenyezi bemewe, bubahirijwe, bahawe ikibanza, ariko kiracyari gito. Akarore noguha umukenyezi wa mbere yari yagiye mu matora hariya ku 1962, kwa gasore apfuye baca bamubarira ngo abakenyezi ntibagera kuba abashingamateka, mumurindire n'umurangire, baca bamugira umusekereteri. Urumva aho twari turi, uno munsi dufite abashingamateka benshi, dufite abashingamabanganji barimo n'abandi bateshwa amabanga menshi barahari. Nubwo tutarashika hamwe dushaka, nubwo agateka k'abakenyezi katarubahirizwa bikwiye, byuzuye, biboneka neza, by'ukuri turavuga tuti hari hamwe twaguye. Turamaze kugira intambwe uyu munsi, abana barize, abakobwa barize benshi uyu munsi, abakobwa barashingwa amabanga kandi bakayakora bakayarangura neza. Haracasigaye ikintu cy'uko bimenyerwa byemerwa. Uno munsi haracari ikintu cy'uko mu mutwe wa benshi abagabo ari bo mu gutwara, ari bo mu gufata ingingo, ari bo bafise ijambo, ari bo bategeka kuri byose. Haracari n'icyo kintu mu mutwe w'Abarundi n'abandi bose mu bihugu byo muri Afurika, eka no ku isi ubu uyu yaje muri ruswa tutavuga abantu bagira bati ngo na nyabuna twiyamirize, ngo twiyamirize, ariko bariyamiriza hose ku isi yose.
Ibyo byohinduka gute?
Ibyo byohinduka umunsi ababyeyi intwaro, ababyeyi tuzi gufata ingingo, bajye kwemera gushyira imvugo mu ngiro. Benshi baremeza ko abakenyezi ari inkingi y'iterambere, mugabo ageze mu ngiro ntabwo babona. Benshi baremera yuko abagabo n'abagore bangana, mugabo hageze ingingo zifatwa zona. Abageze rero ko bava mu mvugo bakajya mu ngiro, bakabishyira mu ngiro, hanyuma abajejwe igitugu bagasubirana n'uri nyene bakabwira bati icyo cyose kiba kigiye agateka k'abakenyezi reka tubikure kuko barabishoboye. Tuvuge ngo tuko turavuga nka kirya kintu cerekeye igitora na famijeni y'ukuri ubiravye neza, ugombye kuba umuntu agira ati sinkarenganye, sindatandukanye ngo ngire ngo umwana w'umuhungu niwe mwana, umukobwa si umwana. Inucobuza ni giki ko bamufata kwizingo ko kubona ibintu byose bibaho, baravuga ngo umuco, umugenzo, ni ukuvuga na kirisitiri. Mbega hariho kirisitiri izokwama hahandi nyene, uri ibintu byinshi mu buzima bwacu ntibyarire. Ko jyewe nzi yuko ngikura kugira ngo mfate n'urugendo, umugabo yatoza kubanza kuba umuntu ushaka kugira ngo bande kure kumpa igitabo kindi. Ko mama jyewe ngihe ishuri kugira ngo ntabwo gukora kugira ngo nuzurure ikoni muri banki, yatoza kubanza kuza kubemera yuko abyemeye. Ariko ubu ntibikiriho, nta kidahinduka. Mugabo abatwara barinda kwiyemeza yuko bakagira ishake, ubushake bw'uko by'ukuri biganiro byo mu bihugu, kwemeza amategeko mpuzamahanga, kwemeza amategeko mu gihugu bakabitora, bakabivuga ko nubu tuvuge bijya byo kushurashuza abana ari icyaha gihanwa, mugabo ugasanga birari iminsi yose ntibihanwe, bijya byose bisaba ubushake bw'abatwara. Ikintu bita mu gifaransa volonte politike.
Murafite ikibazo gihambaye cyane rwose cy'abantu bafata abakobwa ku nguvu n'abafasoni barafatwa ku nguvu mu makampi impunzi, amakuru nk'ayo aratangazwa eka mu bihugu bitandukanye byo mu karere kacu. Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose, akamumotera abantu bose bakora ayo mabi ni akahe?
Akamumotera ababikora bose biratangaje, kuko sinzi ko hari umuhungu n'umwe nirimba arufite umutima w'umuntu yakwifuza kubona nyina w'iwe cyangwa mushiki we cyangwa umukobwa w'iwe ariko arakuraguza gukorerwa ayo mabi. Nimba atobyemera kubera ikabigirira abandi, niyo aba afite umutima w'umuntu ugikora, bikaba nabo ibyo byose ikintu kizobyutuma byubahirizwa. Ni kiri cyaha kivuga ko ari icyaha, gifata nk'icyaha bihanwa.
Professor Marie-Louise Barichako, murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio, ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.